Turi kujichapu cha 12. Yesu yarakoze ibindi bitangaza amaze kuzuka. Umunsi umwe hari mu gitondo, Yesu yari ku nkombe y'ikiyaga. Abigishwa bari bakesheje ijoro ryose baroba, ariko ntihagira icyo baronka. Yesu arababaza ati, bagenzi, nta gafi na kamwe mwaronse? Nabo batoya. Yesu arababwira ati, nimuterere insenga zanyu ku rundi ruhande hariya. Nuko barabigira, maze baca baroba ifi nyinshi cyane nini, ku buryo batagishobora no kuziterura ngo bazikure mu mazi. Abigishwa rero ntibari bamenye yuko ari Yesu. Ariko umwe muri bo yitwa Yohana aca aravuga ati, erega n'umwami. Petero ntiyarindiriye yuko ubwato burinda gushika ku nkombe, yaciye avamwo atarukira mu mazi agenda n'ingoga kugira ngo asanganire Yesu. Aho nyene hariho umuriro Yesu yari yamaze kotsa izofi, acara zibagaburira kugira ngo barye, kuko yarazi ko bashonje bari bamaze ijoro ryose baroba. Yesu abaza Petero ati, Petero mwene Yohana, mbega urankunda? Petero aramwishura ati, mwigisha, urabizi yuko ndagukunda. Maze Yesu aramubwira ati, ragira intama zanje. Yesu yongera kumubaza ubugira kabiri ati, Simoni mwene Yohana, mbega urankunda? Nawe aramwishura atego, mwami, urazi ko ngukunda. Yesu yongera kumubwira ati, ragira intama zanje. Ubugira gatatu Yesu yongera kumubaza ati, Simoni Petero, mbega urankunda? Petero ntiyatahuye icyo kibazo, nuko aramwishura ati, mwami, wewe urazi ibintu byose, kandi rero urazi yuko ndagukunda. Yesu yongera kumubwira ati, ragira intama zanje. Ibyabaye kera bitubwira yuko Petero yahamwe cyane akamererwa nabi kubwa izina rya Yesu Kristo. Uko ibyabaye bivuga bitubwira yuko bamubambye, mugabo asaba ko bamubamba bamucuritse ntibamugire nk'uko bagiriye umwami wiwe Yesu Kristo. Mbega nk'ubu Yesu yo kubaza ati, urankunda? Ragira intama zanje. Wokora iki? Mbega uramukunda rwose kugeza aho wumva woheba ibindi byose ukamukurikira, ukamukorera, ukabwira abandi byiwe?